Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Niriwe nshuti namwe bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe kaze makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu ingenekerezo ya kabiri Kigarama umwaka w'2022. Aya nayo tuyahere ku ngingo nkuru nkuru uziyagize. Uwahora arongoye komine ya Nyanzarake hamwe n'umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine n'icegera ciwe bakombowe kuri uyu wa gatanu n'inama mpanuzwa jambo ya komine. Mustaneri w'iyo komine akaba yakuwe inyuma y'ukwagirwa n'amakosa icenda yakoze mu burongozi bwiwe. Mu gisata c'umutekano muke waranze ukwezi kwa Munyonyo, abantu barenga cumi nibo bamenyekanye ko bagandaguwe, icenda nabo bahagarikwa bidakurikije amategeko. Biri mu cegeranyo c'ishirahamwe Rukristu gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akata. Bamwe mu bagirizwa n'ayo mabi urwaruka rw'imbonera kure. Mu bijanye n'ubutunzi, naho abatunze imodokari mu Burundi bahamagarirwa n'ikigo Uber gutanga ikori kugira hasanugwe amabarabara, nk'uko byavuzwe n'urongoye Uber kuri uyu wa kane Ubujumbura. Ishirahamwe Parsem nabo bati iyo bikogwa n'ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta kugira butunganye imigambi ya leta. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese, duhere mu bijanye n'intwaro ibereye. Musitanteri wa komine Nyanzarake hamwe n'umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine n'icegera ciwe bakuwe kuri uyu wa gatanu n'inama mpanuzwa jambo ya komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Icatumye musitanteri akugwa n'amakosa ashika icenda yakoze, harimwo urudandazwa rwa magendo no kwihagira amatongo ya leta. Iyi nkuru tuyibaze Edi Claude Nininahazwe.
Iyo ngingo yo guhagarika abatwara inama mpanuza jambo ya komine Nyanzarake yafashwe imbere y'umutaga w'uno wa gatanu, nk'uko amakuru dukura mu bagize inama mpanuza jambo ngo iyo ngingo yo kubahagarika yafashwe inyuma yaho ibonekereje amakosa yagirizwa Gorette Irankunda arongoye iyo komine amakosa agera kuri cyenda. Hakaba harimo kutagira ubushobozi bwo gutunganiriza abanyagihugu gukora urudandazwa rwa magendu kw'isukari, kwihagira amatungo ya leta harimo n'akaburi n'ibindi. Amakuru dukura ngaho akemeza ko kandi iyo nama yabaye ikoranijwe n'umuhumure ari mu bagize inama mpanuzi wa jambo, kuko wirongoye Prudence Kabura n'icegera ciwe Ciza Elias babasavye gukoranya iyo nama bakaguma bagomba kwiburizamo, kuko hari amakosa bahurirako mbere bose nyene bakaba bahagariswe atanumwe yayitavye. Iyo ngingo ikaba yavuye yemezwa n'abitavye 25 bose kuri 31 bagize inama mpanuzwa jambo ya komine Nyanzarake. Tubamenyeshe ko inama mpanuzwa jambo ya komine Nyanzarake yari imaze igihe kitari gito yagiriza abo bayirongoye gusuzugura abagize iyo nama hamwe no konona ubutunzi bwa komine.
Arakoze Edi Claude Nininahazwe. Tukiri mu manuko y'igihugu, abagabo batatu bo muri komine n'intara ya Rumonge boba bari mu kinyegero. Abo uko ari batatu bagirizwa unyonyezi bw'amafaranga. Amakuru ava muri iyo ntara amenyesha ko ayo mafaranga bagirizwa ari ayo bagiye baratoza mu banyagihugu barongoye bayitirira igikorwa azokora ariko ntigikogwe. Umwe akaba yagirizwa gutoza amafaranga mu barozi, uwundi akaba yagirizwa kugurisha ibibanza yanyaze abanyagihugu, uwugira gatatu akagirizwa gutoza amakori y'umurengera mu isoko yo mu Rumonge. Ido Nido na Bonfils Niyongere.
Umwe muri abo bagabo bavugwa ko bari mu kinyegero ni Butoyi Gabriel, arongoye urunani rw'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu Burundi. Yagirizwa kuba yatoza amafaranga ku bwato bwose bukorera mu kiyaga Tanganyika hamwe no mu bindi biyaga byo mu Burundi. Uwo mugabo yagirizwa kandi kuba yanatoza amafaranga barenga ibihumbi mirongo ibiri kuri buri bwato bwose bukorera mu kiyaga Tanganyika asigura ko araye kuriha ishyirahamwe ryo guteganiriza kazoza abakozi INSS. Ubundi bivugwa ko ari mu kinyegero ni Benjamin Bikorimana yagizwe kugurisha amaparsela yo mu matongo yanyaga abanyagihugu mu gice cya Makombe muri zone Gatete ya komine Rumonge. Ico gice leta ikaba yafashe ingingo yo kugisubiza abanyagihugu benecho. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo muri ntara ya Rumonge abandanya amenyesha ko n'umukuru w'isoko nkuru ya Rumonge nawe nyene ari mu kinyegero akaba yagizwa gutoza amafaranga menshi ku bidandazwa byava ku isoko ya Rumonge bijanywe ku kiboko cya Rumonge.
Ikintu kivuye mu isoko cyatozwa amahera menshi cyane hanyuma urasanga nta mazi ufite cyangwa utundi tuntu dutojwe ibikasi munani kimwe yumvira ko ahantu hadafite umetero umuntu agatozwa amafaranga inshuro munani birateye ubwoba. Kuri uru ruhande naho asanzwe aserukira abarobyi n'abadandaza amafi mu Burundi asanzwe yarasika ngo yiyita ngo ni Imana yo hasi ngo nta wundi muntu ashobora kuja hejuru yiwe. Rero yatoza amahera biteye ubwoba twebwe rero twaramaze kumenya yuko aha mu Rumonge amazi mito ataboneka. Icyo kimwe n'uwitwa Benjamin yaranyaga abantu abanyagihugu banyaga amatongo hanyuma aca amaparasera abahita ngo ni umugambi wa leta.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bakaba basaba ko leta yofata mu minwe icyo kibazo bakarondera abo bagabo uko ari batatu bagahagarikwa maze bagashengezwa mu butungane kugira ngo barihe ibyo bayivye.
Rero twebwe icyo dusaba ni abo bagabo leta yofasha kugira ngo bashobore kuboneka bashobore gufatwa bafatwe hanyuma bashengezwe imbere y'ubutungane bahanwe kugira ngo kumbare n'abandi babonere hakarorero ntibatobandanye biba abanyagihugu.
Mu rugendo yaheruka kugira mu ntara ya Rumonge umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yategetse ko abagabo bose bahagarika ibyo gutoza ayo mafaranga nayo ayamaze gutozwa nayo agashyirwa mu kigega cya leta. Ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji wa mbere bikaba ari byo byanatumye abagabo batatu batungwa nayo bameze. Amakuru ava mu Rumonge akavuga ko kuva umushikiranganji wa mbere avuyeho mu Rumonge atahura asubira kubakubita ijisho.
Arakenuye na Bonfise niyongere tubandanye kuri iyi nkuru iciye ku masonga. Hari umwigeme yafashwe kuri uyu wa kane atanze amafaranga ya magendo ku usanzwe akora ibikorwa byo kurungika amahera mu buryo bwa Eco Cash na Limi Cash. Ivyo vyabaye kuri uyu wa kane mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru atangwa n'abamuzi basigura ko uwo mwigeme yitwa Parfait aturuka muri zone Mbogora muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro atari ya mbere akoze ubwo busuma. Bavuga ko aho mu Mbogora naho nyene yigeze gufatwa yivye amafaranga arenga ibihumbi amajana atatu. Aho mu gisagara ca Bujumbura akaba yari yatanze ibihumbi amajana atanu bigizwe n'inoti za magendo. Mu gihe ubusuma nk'ubwo bukunze kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati, bamwe mu banyagihugu basaba ko uwo yafatanywe itonga yohanywa vy'akarorero mu ntumbero yo gutuza ubwo bube gito.
Inzamba
tubandanye amakuru mu gisata cy'umutekano. Burundi bwarakuwe ku rutonde rw'ibihugu bizoja mu vyigwa n'inama nkuru y'umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yitezwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ivyo bitangazwa n'ibiro bijejwe integuro y'iyo nama y'umutekano kw'isi. Iyo integuro iranegurwa n'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi. Jahemi Binani arongoye umugambwe RDB avuga ko bibabaje ko Burundi bukurwa ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'iyo nama y'umutekano kw'isi, agasigura ko ivyatumye Burundi bushigwa mu bihugu vyigwa n'iyo nama mu myaka itandatu iheze bitigeze bitorega umuti. Dukurikire Jahemi Binani.
Iyi ngingo kuvyukuri irababaje kubera ko igihe Burundi bwashigwa ku rutonde rw'ibihugu vyihwezwa n'akanama kaoni kajeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi, hari uruhagarara rukomeye mu gihugu c'u Burundi, hari ugwimo gwatewe n'ikiringo ca Petero Nkurunziza. Mu bisanzwe muri rusange ivyavuye iyo ngingo yafashwe kubera ko igihugu c'u Burundi casa n'ikiriko kiratumbera mu nzira y'intambara y'ikivunga bivanye n'uko hari havyutse ugwimo mu gihugu Senderi Efuperi Dariyo iruvyuye, hanyuma yankibiganiro bihubikiyemo bose kugira ngo ukubwiye mu itore gwe umuti. kubona rero iyo ngingo ifutwa uno munsi kandi uko byari bimeze igihe ngingo yafatwa ariko bikimeze n'uno munsi gwa gwiborora bandanya leta y'igikenyeri mu gihugu yaranze ibiganiro bihurikiyemo bose mu torero umuteka kibazo cy'amahoro n'umutekano kihanze igihugu birababaje no kubona hari umuntu ushobora kwibaza yuko ibintu bimeze neza mu Burundi ku buryo ushobora kuvuga ngo twibagire urugwimu kandi ruhari twama twabivuze mu mitwe y'abajya abantu batwara igihugu no munsi ugwimo rutavuzwe rusa nuko ruba rugiye ariko kutavugwa mu binyamakuru kutavugwa mu kanama ka onikaje yo gucungira amahoro n'umutekano ku isi ntibituma ubwo gwimo ruzimangana mu gihe rutabatorerwa umuti ibi nibyo Valise Ndayishimiye yihendera ko nibyo n'aba bantu bo mu kanama ka onikaje yo kubariza amatekano ku isi kihendera ko
ariko rero naho Burundi bwakuwe ku rutonde rw'ibihugu byigwa mu nama y'umutekano ya ONU mu Burundi abantu barabandanya kugandagurwa atacamira abantu barenga 10 baragandaguwe 9 nabo bahagarikwa bidakurikije amategeko biri mu cegeranyo c'ukwezi kwa munyonyo cishira hamwe rukristo yishinze kugwanya ihohoterwa yakiremwa muntu akata Augustin Mubona ajejwe gutanga amakuru muri iryo shira hamwe amenyesha ko bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure bari mu bakora ayo mabi iyo bari kwirondo agasaba leta gukingira abanyagihugu bose atagukomira umviriza
Jegeranyo cishira hamwe akat Burundi kubijanye n'ihohoterwa n'isinzi katwaje gatakazina muntu mu Burundi Chukwezi kwa 2022 kwa hiyo kurangiye hashowe kumenyekana abantu 19 bagandaguwe abantu 9 baragaye kwata kwibije amategeko hamwe n'abantu 6 basinzikaje ubuzima mu buryo butandukanye ibiziga bitari bike byaramandanije gutorwa mu bice bitandukanye bimwe bimanitse ku biti nk'uko bomenga biyahuye abandi bagatorwa impande y'inzuzi zitandukanye ishamwe kati Burundi simenyesha ko abakora ayo mabi yose baba ahanini ari imbonera kure bafatikanije baje intwaro ku mitumba ndetse baca banatanga n'itegeko ryo guhamba ibyo biziga atanatohoza abanje kuba bamenyekane bagandaguwe ndetse n'abakora ayo mabi ishamba kati Burundi asaba leta y'u Burundi gucunga umutekano w'abanyagihugu bose tawe usigaye inyuma hamwe no kubwira amatohoza yigenga kuri abo bantu bagandagurwa bagaheza bakamanikwa ku biti mu nyuma bagahambishwa atamutohoza abanje kuba bamenyekane ishyamba kandi Burundi risaba ko ubwo bwicanyi bwahagarara ndetse n'abo bukora bakamenyekana bagaheza bagakurikiranwa hakurikije amategeko
ngusozera aya makuru mu bijanye n'ubutunzi umukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Aubert asaba abafise imiduga kuriha ikori ritangwa buri mwaka ku modoka Jean-Claude Manirakiza avuga ko ayo mafaranga ari yazokoreshwa mu gusanura amabarabara ivyo akaba yabivuze kuri uno wa kane mu rugendo rw'akazi yagize mu gisagara ca Bujumbura Fostani Kumana arongoye ishirahamwe Parsemwe avuga ko ubushikiranganji bw'ikigega ca leta ari bwo bwonyine bufise ububasha bwo gushira amafaranga mu bisata bitandukanye by'iterambere ry'igihugu ni inkuru ya Pierre Gahungu
muri urwo rugendo rwo kwishikira ku kivi rwagize ku munsi wa gatatu mu gisagara ca Bujumbura n'umukuru w'ikigo Aubert kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Jean-Claude Manirakiza intumbero yari yo guhimiriza abafite imiduga n'izindi ngendeshwa ngo batange ikori ryashinzwe buri mwaka Jean-Claude Manirakiza akavuga ko ayo mafaranga ariyo azofasha mu gusanura amabarabara akabande yavuga ko byagaragaye ko ico gikogwa citabwe n'abantu bake cyane
ariho itagisi risanzwe ritangwa ku mwaka rifasha cyane cyane gusanura amabarabara uri umwaka ryarishwe mu tariki 31 z'ukwicumi yari yo tariki yanyuma ariko turavye ibiharuro tukabona ko imiduga n'izindi ngendeshwa nyinshi zishobora kuba zitayatanze no munsi rero kabaye akagiye ko twishikira ku rubuga turabe neza uko byo bavyaragenze ariko uko biboneka abenshi ntibashoboye kuri hayo mahera nico gituma twatumirira bene imiduga na bene gihugu benshi bashobore kuri hayo mahera kugira dushobore gusanura amabarabara kugendesha imodoka byoroshye
Fosendi Kumana arongoye ishyira hamwe Parsem avuga ko ikigo Aubert kijejwe gusa kwegeranya no gutoza amakori n'amatagisi ivyo gushira amahera mu gisata igicanke kiriya vyegwa n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta
Mujezgo beri siwe abari karavuga ngo amafaranga tuyatoje ashaje gukora iki mugabe warajeje gutoza amafaranga mu gika cya leta neza akinjira kandi rero ngene itegeko rigenga amafaranga rifikoresha hari cyo bita muri science y'ibyamafaranga n'amafaranga ati kuri cyo bita unité budgétaire no kuvuga amahera ntatozwa muri iki gisata aca bangoni yazokora iki amahera yose atozwa aja mu kigega kimwe agaza gukora imigambi itandukanye baraviri priorite n'ubundi rero ntuvuga yuko iryo tagese ritari cyangwa ritatojwe ngo amabarabara ntiyokugwa bivana n'icyo leta yagize priorite cyo leta yagize priorite n'utatanze iyo tagisi ugera mu ibara wese nawe araja aragendera mu ntuzeyi n'udafite imodoka aragendera mu ibarabara nibaza rero yuko aho habaye kutashishorizwa neza ingene biteza kugenda amafaranga atozoja mu kiga kimwe kesi ni credit trésor akaca koreshwa mu byo leta ibona birije
Fotandi Kumana avuga ko hari isanduku imwe rudende ya leta ari nayo ifata ingingo yo gushira amahera mu bisata bitandukanye by'iterambere igihugu kiba cashize imbere
Arakenuye Pierre Gahungu ni ngaha duce dusozera makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwembi mwese mwayakurikiye Josine Kaze nayo bashikirije ndabifurije kuroranirwa mu banyu naho ubutaha